Radio Izvi d'Amèrica. Ishuti America ari kuri Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda ishuti mwese muduteza matwi ngiriwe neza hano muri studio ya gatanu kumwe na Fidel Yongabo tabaha ikaze mwese mu biganiro tubafitiye kuri isa
urumva yuko ubuwe ari imbuto idasanzwe twe gutera mu mitima yacu ikanaga tukayivomera igakura ikama ikamugwa nabuzukuruza
uraheza mukamba bwegeranije abana ba kucibo kimwe mukubasangiza atanu mwagumiriwe maze agahimbare kamuka ku mubano mwiza kakabera bose icivugo cy'ubuyizi.
Aba ni Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza hamwe na Musenyeri Simoni Ntamwana wa Diyoseze ya Gitega bavuga ku bumwe bw'Abarundi ku munsi wo guhimbaza ubumwe bw'Abarundi. Iyi nkuru n'andi makuru twabateguriye turagira kwa kumukanya gatoya. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC. Imyaka 27 irarangiye abarundi bemeje amasezerano y'umwe bw'abarundi birori byo kwibuka iyo myaka iheze ku rwego rw'igihugu vyahimbarijwe mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi biremeshejwe na Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru w'Ijwi d'Amerika Fidel Antoine Sabimana.
Kucivugo kigira giti dukomeza ubumwe bubi nkingi ya mahoro na demokarasi mu gihugu cacu ibirori by'uno munsi mu ntara y'Igitega vya birongo n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza vyuguruwe n'ibisabisho vy'abaserukiye amadini yemewe n'amategeko mu Burundi aho Musenyeri wa Diyoseze Nkuru ya Gitega Simoni Ntamwana yasiguye icari c'ubumwe bwuzuye
uriyerekana ntiburirimbwa gusa burigaragaza mu ngiro no mu ngendo burishira habona mu gusangira byose ibiryoshe n'ibibije ibiruhisha n'ibinezereza niho bwunga imvune bugakiza ibikomere bukagarura ubucuti. Ubumwe bwuzuye burashikana ku bitangaro bene bwo bakumva ingufu zidasanzwe mu byo bakora bakaronka ubwenge burengeye bujya bw'umwumwe kuko tubiri tuvurana ubupfu kandi umuntu yifasha gusara atifasha gusaba buraheza bukamba bwegeranije abana ba kucibo kimwe mukubasangiza atanu mwagumiriwe maze agahimbare kamuka ku mubano mwiza kakabera bose icivugo cy'ubuyizi.
Ijambo nyamukuru ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza mu ijambo giwe yavuze ku bumwe bw'abarundi bwamye yo kuva na kera narindi
ibwazananywe n'amasezerano twagize mu mwaka w'1991 ariko ubumwe bw'abarundi wari umuco karakara k'abarundi ndetse tunahereye kuri ntare rushatsi cyambara ntama akidushikiriza igihugu bagidushikirije ari kubera ubumwe bw'abarundi.
Perezida Nkurunziza yagarutse ku byiza byamuka ku bumwe.
Ubumwe urubaka ubumwe mu bumwe hari inyungu nyinshi inyungu zi mu bumwe ubwa mbere ni urukundo abantu bagize ubumwe barakundana abantu bagize ubumwe barashigikirana abantu bagize ubumwe barafashanya abantu bagize ubumwe baratera imbere atakabuza abantu bagize ubumwe baranesha ibagora sibike ariko baranesha abantu bagize ubumwe ibateye byose barabinesha. Mu bumwe hari inyungu nyinshi mu bumwe hari umunezero mu bumwe havamo amahoro. Murumva yuko ubumwe ari imbuto idasanzwe twe gutera mu mitima yacu ikanaga tukayivomera igakura ikama ikamugwa nabuzukuruza.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasiguye aho umugera wo gucanishamo abarundi wazananye
umuzo na koloni uje niyo rero umugera w'amacakubiri wa mwansi w'ubumwe bw'abarundi uburinjiye gutandukanya abarundi mu miryango yabo banashaka no kubatandukanya no mu ngo bazana amarate imetero amakompa bapima imitwe bapima amazuru bapima imisaya bapima imbavu bapima amaguru ati wagenda hari winaka ukatugenda bashaka kwiparati n'imoto watugenda uri umututsi watugenda n'iryo ni izina ubundi wagenda turi umuhutu washubandanya bishabije n'amategeko ntabwo umwami w'u Burundi yemeye amacako birabe nawe yemeye muze muraba mu mateka y'u Burundi navyo yemeye mwese igisambo iryo ni iteka rikomeye cyane.
Perezida Nkurunziza yagereranije umugera w'amacakubiri n'uburozi abarundi bari yaraciye imyaka irenga ijana umuti w'ubwo burozi yamenyesheje ko abarundi ndi bawuronse kugira ngo bashobore kwirogora.
Ndashima cyane ko no munsi duvise umugwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ubone umuti wa mbere tukaba twirogore udashaka kuba umuti ashayigira dutegereza kunywa niba tushaka gukira kugira kabiri turafise umugwi w'igihugu ujejwe amatati y'amatungo n'amatungo ubone umuti tuza kunywa duvise umugwi turagishizeho umugwi ujejwe ubumwe ubwo bw'abarundi no kwa no kwanywanisha sino umugwi ni inama y'igihugu uwo no muti tuzakunywa twirogore tubise ugwego bw'umuhuza w'abarundi hama rero haca haza inkinzo yo gukinga ibyo bikorwa byose ni ugwego twari dushizeho rujeje kugwanya ihonyabwoko n'ubundi bwicanyi bwagobera bunwa
mu myaka yahera ivyo birori vyahora bitangurwa n'inkuka y'imisa bigakurikirwa na defile ariko uno munsi bikaba bitabaye Gitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika Washington DC. Sentare nkuru y'umuryango wa Afrika buseruko yemeje ko yakiriye ibirego vy'u Burundi bwitwaye busaba ko umukuru w'inama nshingamateka w'uwo muryango yova muri ayo mabanga mu kiganiro haba amenyesha makuru ubutwari yo sentare yavuze ko mu kwezi kwa gatatu ugo rubanza ruzoba rwaburanishijwe kandi rwasomwe ibindi kuri nkuru twumvirize umenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Pierre Craven iyo nkuru ari yarusha
Uburundi bwemeje ko bwatanze birego bibiri muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko icambere kivuga ko amategeko yose agenwe umuryango wa Afrika y'ubuseruko yahonyanzwe mu itogwa ry'umunyarwanda Martin Ngoga mu kibanza c'ubutwara inama nshinga mateka y'uwo muryango ikirego ca kabiri gisaba ko sentare yotegeka k'uwo munyarwanda avaho hagatogwa umurundi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere ku cicaro ca Yase ubutwari yo sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Emmanuel Ogirashebuja yemeje ko ibyo birego bikwije amategeko kandi ko vyakiriwe
it's official they've brought the case and
turabitangaje cese ko ikirego cy'u Burundi twacakiriye ikindi kandi twaramaze no gushira ugo rubanza ku rutonde atagihindutse ruzoburanishwa mu ntango z'ukwezi kwa gatatu kandi twifuza ko ruzorurangira muri uko kwezi nyene amategeko y'umuryango aremerera umuntu ku giti ciwe canke igihugu kanaka kwituriye sentare ni muri iyo ntumbero ico kirego Burundi bwakizanye
so that is possible that a country can bring a case it's provided for here
mu kwezi guheze umushikiranganje Isabelle Ndahayo ajeje injira ry'u Burundi muri uwo muryango yabwijwe rya Amerika ibujumbura igituma bashimye kwitwara muri sentare
amatora y'umukuru w'inama nshingamateka igira kane y'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko yabaye abashingamateka baserukira ibihugu by'u Burundi na Tanzania atariho bari basohotse mu gihe cy'amatora ibijyanye no kubisikanya kw'ibihugu kuri ico kibanda bigeze bitomogwa neza ari nabyo byabaye intandaro yo kutumvikana aho gutanga insiguro zitomoye habaye umusinukano mwinshi wo gukoresha imbinguvu gutyo ibintu biraheza birushirizaho kuba bibi
haraheze indwi zibiri iyo nama nshingamateka itanga ibikorwa vya mbere ikampara mu gihugu c'u Buganda ijwi rya Amerika ryabajije ubutwari yo sentare igituma ibikorwa bibandanya kandi kimwe mu bihugu bigize uwo muryango caravyinuvye
in terms of activities of the yala I think that
kuvyerekeye ibikorwa by'inama nshingamateka biriko biraba by'ukuri byabwirizwa kurindira uru rubanza rugahera kuburanishwa n'ingingo igasohoka ariko kubera ikibazo kiri muri sentare reka tureke kwinjira mu idonido twava dusanga tuvuze byinshi
details of it
igihe ayo matora yaba itariki 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze ibihugu bine gusa kuri bitandatu bigize uwo muryango nivyo byonyene byatoye Martin Ngoga umukuru uyo nama nshingamateka ivyo navyo no Rwanda ari naho Ngoga ava igihugu ca Kenya Uganda hamwe na Sudan yepfo ni mu gihe abashingamateka b'Abarundi hamwe n'abatanzania bavuze ko ayo matora atabaraba kandi ko nivyavuyemwo bitabaraba abandi bashinga amateka nka Peter Matuki aturuka muri Kenya yavuze ko atamategeko yahonyanzwe mu matora yabaye.
Kwa sasa hivi katibu mkuu wa jumuiya anatoka Burundi, hawezi kuwa mkuu wa bunge pia atoke Burundi.
Ati turavyo bu umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Yase no Murundi, urumva ko bose batova mu gihugu kimwe kuko n'inzego zikomeye zose kandi zigiye mu gihugu kimwe ho bingorane zikomeye. Tuvugishije kuri rero tubona ko ivyo bihugu bibiri byazanye impari n'amatatu bifitaniye ngaha mu karere. Tutaviri Yase ico kibazo kizotera n'izindi ngorane mu iterambere rya Yase
kuharibu biashara ya jumuiya.
Mwijambo yashikirije amaze kurahira batangure amabanga yiwe Ngoga yashimiye benshi bamutoye, ariko yemeje ko n'abatamutoye bazokorana neza. Yavuze ko atanguye akazi mu bihe bitoroshe, acasaba abo bagiye gukorana kwinanata bagashira imbere inyungu z'akarere kose aho gushira imbere inyungu z'abategetsi kanaka canke z'ibihugu vyabo. Naho Burundi bwanse ivyavuye muri ayo matora bukanatanga ikirego muri sentare, abashinga amateka baserukiye ico gihugu baritavye ibikorwa vyo namashinga amateka biriko birabera mu Buganda. Pierre Clave niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Clave kuri iyo nkuru. Mu Rwanda umucamanza muri sentare y'ubucuruzi Anyarugenge yatangaje ko ikirego cyawo mu muryango wa Guigara atashingiro gifise, kuko ngo ikigo cy'amatagisi n'amakori cyafatiriye ibikoresho mu buryo bwubahirije amategeko. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Eric Bagiruwubusa.
Jiburi minoti barwa muri 20 niyo umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi Nyarugenge mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali yakoresheje asoma imyanzuro ikubiye mu cyemezo cy'urubanza hagati y'abahagarariye uruganda rwahoze ari umunyemari ukomeye Asinapol Rwigara n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority. N'icyemezo umucamanza yasomye uruganda rw'itabu Premier Tobacco Company ruhagarariwe n'uwamahoro Anne Rwigara, naho Rwanda Revenue Authority yari hagarariwe n'abanyamategeko babiri Maître Clément Gatera na Maître Bajeni Byiringiro. Ikirego kihutirwa tanzwe n'abahagarariye uruganda rw'itabi bavuga ko Rwanda Revenue yatwaye ibikoresho birimo mudasobwa z'uruganda ndetse n'ibitabo by'ubucuruzi. Ibi ngo byabaye inzitizi zikomeye zo kutabasha gukomeza imirimo. Bavuga kandi ko Rwanda Revenue yashyize ubwitambike ku makonti ya Premier Tobacco Company ari muri Giti Bank ndetse na Eco Bank yafatiriwe. Icya gatatu ngo Rwanda Revenue yafatiriye ububiko bw'ibicuruzwa byarangiye ndetse n'ibikoresho bitumizwa mu gukora itabi byaheze mu bubiko bw'uruganda. Izo nzitizi zose bagasaba urukiko gutegeka ko zakurwaho uruganda rukongera gukora. Mu byo bavuga bahombye, abahagarariye uruganda rw'itabi bashimangira ko batakaje abakiriya babo ba buri munsi, ibicuruzwa bimaze amezi 7 birimo kwangirika, imiryango y'abagera kuri 200 bamaze amezi 7 badakora, ndetse n'ibihombo leta ubwayo yatewe n'uru ruganda kuba rutagikora. Uru ni uruganda bavuga ko rwatangaga miliyoni 300 z'imisoro buri kwezi. Abanyamategeko bahagarariye ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro Maître Clément Gatera na Maître Bajeni Byiringiro basobanura ko uruganda Premier Tobacco Company rutigeze rufunga, ko bafatiriye gusa ibitabo by'ubucuruzi, mudasobwa ndetse n'ububiko bw'itabi ryamaze gukorwa. Bavuga ko banasabye uruganda kuza guhabwa za fotokopi z'ibitabo bakoreshaga mu bucuruzi, bakazana flash disk bagahabwa amakuru yose bifuzaga muri mudasobwa. Bavuga ko amakonti y'uruganda atafunzwe, ko banyururuganda bemereye gukomeza gushyiraho amafaranga ariko batemereye kuyakuraho, bagasanga nta mpamvu y'ikirego cyihutirwa kuri bo kidatandukanye n'ikirego cy'iremezo. Bemeza ko ibyo bakoze byose byubahirije amategeko, bakavuga ko ibyabaye kuri PTC yari ingaruka zo kutishyurira ku gihe imisoro ingana na miliyari 5 na miliyoni 600 z'amafaranga. Izi mpaka z'impande zombi umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yarazisesenguye maze yanzura ko ibikoresho by'iyi PTC yakoraga itabi byafatiriwe mu buryo bwubahirije amategeko. Umucamanza yanavuze ko amakonti n'ububiko by'uruganda nabyo byafatiriwe mu buryo bwubahirije amategeko, bityo ko ntaho yahera ategeka ikigo Rwanda Revenue kubisubiza. Umucamanza yavuze ko nta kimenyetso gitangwa n'abahagarariye uruganda rwo kwa Rwigara kigaragaza ko Rwanda Revenue Authority yafunze uruganda mu gihe Rwanda Revenue yo igaragaza ikimenyetso kw'icyo yakoze ari ugufatira gusa. Ibyo kudahemba abakozi mu gihe cy'amezi 7 ashize umucamanza yavuze ko byabazwa abahagarariye PTC. Nyuma y'ibyo byose umucamanza yanzuye ko ikirego cyatanzwe na Premier Tobacco Company nta shingiro gifite, kandi ko ibyo Rwanda Revenue yakoze biri mu bubasha bwayo. Ategeka ko ifatira riguma uko riri kuko rikurikije amategeko. Yibukije kutishimiye imikirize y'urubanza yajurira asoza urubanza cyo. Hanze y'urukiko hagaragaye benshi mu bakozi b'uru ruganda n'abavandimwe b'umuryango wa Rwigara bimyoza, abandi bazunguza imitwe biko mu mucamanza bamushinja kubogama.
Tupe guceceka tukabura uko twabigenza dute. Niba umucamanza avuze ngo babuze ikimenyetso, namwe banyamakuru mutubabari tukajyana ku ruganda tubereka abasekirite ba Rwanda Revenue bahari n'imbundo mutubabari n'ubu tugende tubabereke namwe mujye mutangaza ibintu muvuga se twabyiboneye abasekirite bafite imbunda
ku rwanyu rwo mucamanza yabagamye
cyane none se niba umwavoka wa Rwanda Revenue avuga ngo uruganda rurakora uhungana uburanira urukiko akavuga ko hariho abasekirite ba Rwanda Revenue nta nibyo yasomye ko yivugiye ngo uruganda rurakora uhunganira uruganda akavuga ati rurafunze hari abasekirite babo n'urukiko rwari kuza ruvuga ati tujye kure iki kimenyetso tujye kure urwo ruganda rukora rukareba ko hariho abasekirite bagahita babona abasekirite ba Rwanda Revenue
abandi nabo bati
ntabwo ari uruganda rwonyine barashaka ibintu byose
nibo babirinzi
nuko ica abanyarwanda baraga nuko ica abanyarwanda bangana gutya bakoraga none kuburanye uwabakoreshaga bakabura n'icyabatungaga bakabijyana ku kwirebera
ane rwigara wagaragazaga kababaro ku masura yabwijwe irya Amerika ko bazajurira icyemezo cy'umucamanza Asinapol Rwigara yapfuye mu ntangiriro za 2015 ku mpamvu n'amagingo yazitavugwaho rumwe ku butegetsi yazize impanuka naho kubagize umuryango n'ubutegetsi bwamwirengeje Diane Shima Rwigara imfura ya nyakwigendera Asinapol Rwigara washakaga guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu 2017 ntabigereho ubari mu buroko arari rw'ibyaha birimo cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano arahuriranye n'umubyara Adeline Rwigara ku cyaha cyo guteza imvururu muri rubanda n'ibyaha bavuga ko bishingiye kuri politiki ku isonga bajya kubafata ku ngufi wabo mu Kiyovu mu mpera za 2017 baregwagamo no kunyereza imisoro n'imisoro nayo bavuga ko itigeze ibahishingiye kuri politiki akabagira ubusanzwe rya Amerika ikigali
Urakoze Eric. Uyu munsi tariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2018 n'umunsi abarundi bibuka imyaka 27 irangiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi bico gihe Pierre Buyoya ateye ikumu ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi yamara kuvico gihe nta ntambwe ziboneka abarundi bagize mu ntumbero yo kwamirira kurengeso yo gukumirana amacakubiri n'inzangano zifatiye ku moko mu kiganiro cyacu muri sanga cy'uyu munsi Frederic Nkundikije yagarutse kuri icyo kibazo cy'ubumwe abatumire ni president Pierre Buyoya yahoze ayoboye Burundi muri iki gihe ari intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu ntara ya Sahel na Mali hamwe na Gaston Sindi mu icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuri icyo kibazo cy'ubumwe reka dutangure twumviriza president Pierre Buyoya ku bintu yibaza ko byatumye abarundi bacanamo
bwa mbere ikibazo cy'umwe bw'abarundi cyangwa cy'imyane zihagaze ku moko ni kibazo cya kera gose ni kibazo kandi abarundi bigeze kwiga igihe haba ibiganiro by'Arusha navuga umwanya muremure batako mbere barashika no kugituma zonyane zabaye muri kahise ko cyane cyane ari ibintu biva ku niganira ubutegetsi abari kuri muri bwo banga kuva ko abandi bakoresha uburyo bwose kugira ngo babushikeko hanyuma mbere abarundi barumvikana n'ingene izo ndyane zotora umuti barabyandika mu masezerano y'amahoro y'Arusha novuga mbere no kubishyira mu ngiro barabishyira mu ngiro umwanya utari muto kuva novuga mu mwaka w'2021 gushika mu mwaka w'2015 abarundi mbere mu gihe kitari gito barimvira ko icyo kibazo boba bagitoreye umuti biraboneka ko umwumvikano hagati ya moko ugarutse ukwinuwa na kugabanutse hanyuma rero ingorane novuga ingorane nyamukuru zigaruka igihe habaye amatora mu 2015
mwavuze ikintu gikomeye cyane gose ko kenshi na kenshi izo ndyane ziboneka y'abatetsi bashaka kuguma ku butetsi abandi bashaka kuburondera hari n'abakuru atangazwa cyane gose eka n'abarundi batari bakiyavuga ko kenshi na kenshi iryo izo ndyane ziva mu nya politike aho muhavuga kwiki abanyagihugu bakaba bo kwibanira mahoro
ibyo nibisanzwe kandi birafatanye ni cyambere kuko abaneganira kuja ku butegetsi no kuguma ko n'abanyapolitike abanyagihugu basanzwe no vuga baba ibikoresho niyo bacyanyemo babaye ibikoresho ntawo vuga ko ingorane nyamukuru ziva kuri yo
egome namwe vice president wa mbere w'u Burundi biramaze kwibonekeza ko cyane cyane izo ndyane zibonekeza igihe hegereye amatora mu gutegura amatora cyanke igihe inyuma y'amatora icyo kibazo cyoterwa inshugute abarundi bova muri izo ndyane z'amoko gute
nashaka kugira mbere kumenyesha abarundi n'amakungu yuko babwamemaza kuramutsa umushinga naye haratongoye igihugu tumukengurukira ko yatushiyeho akadutora amasezerano y'urwo barundi amasezerano y'urwo barundi nafatiye ku masezerano y'Arusha ari imbere y'amasezerano y'Arusha kuko ubumwe bw'abarundi twabutoye mu 1991 Arusha nayo iba mu 2000 ni ukuvuga arazi neza yuko niyo arongoye icyo gihugu ngine ashizeho uyu mugwi nuko hari haje kuba amakuba muri ntega marangara mu 1998 hanyuma akavuga ati kugira ngo nibyo turavuga muri ya masezerano haravuga yuko ubumwe bw'abarundi bwamyeho kandi buzokwama urumva kwa gukabura abarundi kugira bagaruke mu nzira y'ubumwe kuko bari baheje kubutiriganisha mu 1988 hari zeje kuba injyane y'intega marangara acafata ibintu mu buryo ati twibutsa abarundi ko tutizakunzira mu nzira y'ubumwe yaciye ashyiraho umushikiranganji wa mbere ajyanye n'ibyo byo kuzuza ubumwe urumva ayo masezerano y'ubwo barundi yari bwa kwiyumvira gushikwako mbere muri icyo gihe abigira nuko hari umuzo w'intwaro z'imigambwe myinshi yavuga ati twebwe ntitwokwemera ko haza intwaro imigambwe myinshi tutarasubiza abarundi mu nzira y'ubumwe n'amahoro ibyo ni ukuri gushikura umunsi turabimushimira kandi n'ayo masezerano y'ubwo barundi twabivuze mu majambo twashikirize ko ata murundi n'umwe azi ubu canke uzovuka tuzokwemera yuko atafata iyo nzira y'umwe bw'abarundi nibyo hamaze gutorwa umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye ayo masezerano yaciye asendwa amaze gusendwa abarundi barasubiranamwo muga mu gusubiranamwo habuze abaremesha abarundi habuze bamwe bari bashyigikiye amasezerano kugira bagarukane abarundi muri ayo masezerano batagirinze gutemana cyangwa kwicana uno munsi rero ayo masezerano bumwe bw'abarundi bisabituma kuko hari habuze ushobora guja imbere y'abandi barundi niho haci haza amajambo partenaire ya politike cyangwa bijya kwari gufatafatanya kugira ngo twunge umusururu ushobora kudutuma dushobora kubaho mu kuturo
mbuzi ariko abanyapolitike muri iki gihe umuntu yiweje ingaruka izo ndyane zose zagize ku Barundi ku Burundi ubutunzi bw'igihugu eka abarundi badatera imbere abanyapolitike ntibakwiye kwikubita agashi bakabona ko imigambi bashira imbere ikuryanisha abarundi atacu imaze mu kanya gato vice president wambe
nukuri turashima kuko abanyapolitike kwari dukwiye kwikubita gashi kugira ngo tutezurire abarundi kandi turabemereye twebwe no munsi ubutegetsi buriho no munsi ko iyo nzira tutsa kwifata kugira ngo ntihagire umuntu azosubira kuja mu mporere zari macakubiri uno munsi abanyepolitike genda tugire politike nuko abanyepolitike hageze amatora n'uno munsi turomaho ejo hagira amatora baca batangura gutera injyane z'amacakubiri turiko dutegura bene igihugu kandi turazi ko abene igihugu uno munsi ata muntu n'umwe azobasubiza inyuma kuri iyo ntambwe tugeze ko uno munsi nibyo ejo hazoba amatora nta murundi yumvira yuko azosubira kujyanisha abarundi mwarayibonye mu 2015 yanayigarukako iyo hataboneka abarongozi bavuga ururimi rumwe rw'amahoro rw'ubumwe iki gihugu cyari gucika umuyonga naho abari ngaho bavuga uko kuko inyigisho cyane intumbero yarije yari yo gusubiza abarundi mu ihumbi mu gusubira mu mashakuri twabonye muri kahise kigucana twoguha ubururo bwinshi kandi ubwo bururo nuko abo barundi cyane cyane abari inyungu cyane z'abandi atabari inyungu zabo zo gushikira amaronko twebwe uno mutero twarahitse yuko atawuzo dusize inyuma kandi abo bose tukabahamagarira yuko baje mu yunzi y'ubumwe hanyuma utsinzwe yemeye gutsinda
tubibutse inshuti muri seko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Alexander mwiriwe neza mwiriwe Alexander muri he
mu Burundi
izina ry'ikirundi ninde
namagara
mushuti namagara murafite kibazo murafite icyumviro turi kumwe na bashinga ntabi bakomeye babiri president Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi tukaba turi kumwe kandi na vice president wa mbere wa Burundi Gaston Sidimo duga ku ijambo ikibazo icyumviro
icyumviro ntise leo baratanye ni ibute ko aya masezerano yasenye muri 1994 uko ntanze ibiza gatoya muri 1993 ibyabaye na gahomera buntu ndi ko hari asinywe ayo masezerano y'ubumwe cyane yo gutandukana kuvuga ngo umuntu azoroganirwa ari uko yise abo badasangiye ubwoko ubwo ni ubujuju budasanzwe ahubwo uba wiyata amahoro mu mutima no mu gihugu cyawe buri bintu bihugu byacu bya Afurika habaye amatora usanga abantu bafise ubwoba cyane biva kuri kahise baba baraciye murabona ko inyuma y'ubukoloni haciye haza intwaro ndi z'agahotoro z'abasirikare zigakora amahano ariho havuye burya bwicanyi twagiye turabona buteye isoni abanyafurika basubiye kwifuza cya gikoloni cya mbere wibaze aho gusubira kubituza uriya muzungu yagukubita ikimuhoko uriko ugirirwa nabi na mwene wanyu hanyuma ngahanura abarundi bene wacu tugerageze kwikubita gashi tubane mu mahoro niho tuzotera imbere hanyuma nkabaza nyakubahwa icyegera cyatanzwe cy'umukuru w'igihugu ariko hakogukika nyakubahwa mu kugira ngo amacyakubira here mubona agiteye isize murakoze
murakoze Alexandre reka tutangure kuri vice president wa mbere kuri icyo kibazo Alexandre tanze impanuro zikomeye zivuga ko indiyane z'amoko zishirwa imbere n'abanyapolitike kazishirwa imbere n'abanyagihugu basanzwe biva cyane cyane ku bujuju umuntu abafite kuko ingaruka nyinshi cyane rwose kandi n'imbi ingaruka ikazi sinzi kaza n'igihugu vice president wa mbere kuri icyo kibazo mushanahe Alexandre abaje
hari ibintu abari gushyira mu ngiro icyo gice cy'amasezerano ndakubwira nk'akarorero uyu mugwi wo kumenya ukuri no gusubiza hamwe arundi uyu mugwi wari kuturaje amasezerano yari kujamwe ryari bari gushyirwaho ryari uno munsi rero hari ibyo turiko turashyira mu ngiro batudendereje twari gusanga babishizemo urumva twebwe uno munsi hariho ibyo dushobora gukora kugira dukize kugira ngo abarundi baje mu ngiro muri ubwo bugombe bw'ubumwe turo turakora kandi kinaje ayo masezerano y'umurwaru y'amasezerano yarusha bavuga hariyo ayandi masezerano yo guhagarika ingwano kuko amasezerano y'abarundi yarusha yonyine niyashoboye kuzira amahoro niyashoboye kuba cyaha amasezerano yo guhagarika ingwano ibyo turiko turakora uno munsi nababwira yuko uravye n'ubwa mbere mu gihugu cyacu cy'u Burundi aho haba ingorane ugasanga abahutu n'abatutsi bafatanye muri izo ngorane kuko muri kahise twarabonye yuko ingorane nk'izo zibaye abahutu bose baca baja ku ruhande rumwe abatutsi bakaja ku ruhande rumwe mugo uno munsi abahutu n'abatutsi bamwe barahunze bahungira hamwe abatutsi n'abahutu baguma hamwe bakorera hamwe nacyo gituma cyatumye uno munsi tugarukana amahoro
amakuru rero ni ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha aniho bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika tuboneye akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fazil Gebeyehu yadufashije gushira hamwe ibi biganiro mwashekerejwe na mwabihagarikiwe nanje Fidel Niyonga tubashimire ko mwaduteze amatwi tubasabye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.